mateka y'ifashe n'ifashe neza kuko kuva kera abanyafrika baje bahungira hano muri Mayotte. Mayotte ni igihugu gitwagwa n'Ubufaransa, bahawe ubuhungiro n'igihugu cy'Ubufaransa. Ariko abanyagihugu ba hano muri Mayotte bita abamaore ntibigeze borohereza na gatoya abanyafrika. Bavuga bati abanyafrika ntibasubire iwabo cyangwa abafaransa babatware mu gihugu cy'Ubufaransa iyo bakwiriye kuba. Niyo naho rero intambara zatanguriye.
Ni intambara zimaze igihe kuko ndatwara heze igihe bivugwa, ariko byasubiye kuvyuka kubera iki?
Byasubiye kuvyuka kubera ko abanyafrika bashitse hano muri Mayotte harageze igihe babura aho barara, babura aho bakika umusaya, bariyumvira barabona sitade iri hafi yabo, baraheza rero barubaka amahema. Bamaze kuyubaka harageze igihe dusanga igitigiri kingana n'abantu bangana nk'amajana indwi. Ariko icyo gihe rero abamaore baraheze barahaguruka baravuga bati nta munyafrika dushaka hano. Mu itariki 14 harabaye intambara baragwana, hariho abanyafrika bakomeretse bangana 17, hariho abakongomani, abarundi, abanyarwanda, abasomali, kuko bose bari muri iyo mpandi ahantu bashinze amahema. Abamaore bavuga bati nta munyafrika dukeneye muri kino gihugu cya Mayotte, ntibasubire iwabo iyo baje bava cyane Ubufaransa batware aho bashaka. Indwi habaye kugwana n'abamaore ba hano baraduteye, hanyuma leta y'Ubufaransa yarahavuye irarondera amazu yatwara abantu bari hagati ya 90 to 100 niko twovuga. Ariko abo bantu bose batwaye kurondera amazu abamaore benshi baciye bagenda barazibira amarira, ababuza kwinjira baraba burabuza, barabaka ibintu byabo barabirukana. Hari n'abandi batuye inyuma muri ya nkambi bari baje bagwa mukubwira ko byari vyanse ko babandanye babatwaye nka guverinoma y'Ubufaransa.
Uko gushamirana gushasha harabagukomerekeyemo? Nimba barakomeretse bangana gute?
Uwo munsi barwana hari ku munsi wa Mungu hakomeretse abantu abanyafrika 17. Abanyafrika 17 harimo abakongomani kuko nabivuze, hakabamo abanyarwanda, hakabamo n'abarundi, hakabamo n'abasomali. Ko bose banamo muri iyo nkambi yakavanye.
Iyo kambi ibarizwa ku ruhande rwanze rwa Mayotte, ku ruhande rwa ACR.
Oya, ibarizwa ku ruhande rwa ACR, ibarizwa ku ruhande rwa Mayotte. Ariko ni bimwe nyine abanyafrika babura uko bagira basha bateka tuje hamwe ko twahunze intambara turi mu muruho. Bagiye hamwe barubaka, umwe wese akagenda arubaka ikibanza abonyemo, ikibanza abonyemo kizaho bisanze bageze mu bantu amajanini na ACR na ruhande rwa guverinoma. Ayo guverinoma yo ugomba kuturinda kubera ko twahaye leta y'uko umutekano wacu utameze neza.
Leta muyibariye ivyo bintu ibivuga ku iki? Hari kiriko kirakorwa abo baza gutera abo banyagihugu bava muri Afrika, hari abamaze gufatwa leta ibikora ku iki?
Tumaze kwerekana umutekano muke dusise, leta ntiyaravuye ikaze igatora abanyagihugu bangana hafi 90% kugira ngo ije kubaha amazu. Bavuga yuko bishobora kumara amezi abiri kugira ngo bose baze bahavuye muri iyo stade ya Kavanyi. Ariko ntibigeze boroherezwa abanyafrika, batwaye kubaha amazu, bagumye bababurabuza, baratangira amayira, barugara amayira, baraha ko binjira muri ayo mazu. Ahageze naho abamaore babwira bene amazu yuko bataburenganzira bafite bwo gupangisha umuntu wese yitwa umunyafrika.
Iki giye gukurikira n'icahe kuri mwebwe none?
Twebwe icyo dusaba ko guverinoma y'Ubufaransa cyangwa leta y'Ubufaransa yudukingira umutekano wacu, kuko turabona neza ko umutekano wacu tubahirijwe, igakingira umutekano wacu hanyuma nta kindi dusaba.
Urakoze cyane. Twibutse ko utashimye ko amazina yawe atangazwa. Urakoze kuduha kutubwira uko byifashe ngaho muri Mayotte.
Yego, murakoze cyane. Mugire umunsi mwiza.